nyoko uvuye gutora umuri uyu mwanya wiyumva gute
je numva ari sawa akamwemwe nikose yego
bona uri kuri hanaguza kwibuye wicira kwa mate ku rutoki kweri kuri kuri hanagura none
kuko batubwira ngo ntiturengane kuko tuze batubwiye mu matora
nibande babwiye
abari kwibarabara
arabu wobuzi bamwe batera amabuye baba wowe wahe
je mu kamesa
uje gutorera ngai impande ya kamo none babikubwiye waje bakubona canke babikubwikira
oya twahaciye turi ko turengana
nta none ubu muca mwumva gucuca he
je ngira nje nsinisubirize hariya muri kamo kuntu kumpimba
mukutinya yuko bashobora kukubona bakonye
yego
none ganyoko wowe ayo matora wo kwaje gutora ubona vyari bikwiye ko amatora aba canke utoye kubera itegeko
oya vyari bikwiye ko amatora aba yego
wewe ukorera ngaha kuri biro ndabona ku ruhande rwanyu hari abataratangura mugaba mwe yugenda abona ko akazi mu karembeje ubona abantu baraza mbege ngorane magize zari
kuva mu gatondo ebwe twakoze kandi haje abatari bake wowe ngorane twagiye turagira nuko haza haraza abantu benshi bataza gutorera ku mabiro do vote yabo mugabo benshi twasanga ari abasirikare cyangwa abapolisi kuko twe mu mategeko baduhaye nuko bobo tubakira turavye karanga muntu zabo bakaduha na reception cyangwa bafise na carte de vote
kuva mu gatondo maze kwakira nk'abantu bangahe ndabona ni saa 6
urashobora kuba barenga 50 kuva mu gatondo je ndafise agakaye ngaha nandikamo bajya basoda n'abapolisi na haruye ashobora kuba bashika kuri 40 hamwe n'abandi rero baza barazanana ama carte de vote yabo
nokuvuga ko rero abenshi mu baje kwiyande gutora n'abasirikare n'abapolisi
yee n'abasirikare n'abapolisi abanyagihugu si ntitwabonye ku bwinshi
ndagusanze ngaha kuri ibiro by'amatora byo ngaha impande ya Kamwa muri komini ya Musaga mbega mwatoye cyangwa ntimwatoye
reka sinatoye kuko sinarinje gutora
none warujugiye
je narinje kuraba ibintu biko biragenda kubera murazi vy'iki gihe aya matora benshi bavuga ngo azogenda neza nk'uko twabyumva ariko tukaba tuzi ko hariho imigambo imwe yakumiriwe ari amatora rero y'umugambo mu matora ata y'inkinamico
mbega wowe waroje kubiraba nkande
jewe nsanzwe ndicegera cy'urongwe mugambwe ngaha muri komini Musaga iprona utemewe n'ubutegetsi hama mu nani amezero y'abarundi nk'abandi ku rutonde rw'abantu zo jambo ba komine umva ndanje kuraba rero kugira ngo ibivugwa byose nubwo tuzi ko amajwi yamaze guharugwa turabizi ko bazoyavuga uko bahagize mugabo nibonere koko nico gituma nasanze
rero kubera iki niba mwe muvuga ko mutaja mu matora kandi mukavuga yuko mutanaheshigike n'ibizova mu bitabaraba kubera iki muza kuraba ingene biriko biragenda
je sanzwe ndumunyagihunga ku Musaga gutembera rero ugacaho ibintu bikorabera ni nkuko uri kuratembera n'umuyoboro acankaraba umugenzi n'ibindi twari kumwe n'abagenzi twa turatembera rero kwari nko gutembera
n'ubu wowe wahashitse ubu bibonye gute
ivyo mbonye n'ivyo mwese mwabonye mbona hagwiriye udupira twa sene n'inkofero zabo nizere yuko ivyo mbonye n'abakozi ba sene ntamunyagihumbonye nabonye abasoda bake baje gutora ambaye umwambaro bake nkuko mubibona rero na mabiro de vote agaragaramo abambaye utu dupira twera n'inkofero za sene
nitwa Nimbeshe Napoleon ndi president CC ku Musaga wigenga uje gutora amatora ku Musaga abantu si benshi cyane kubera baza baraza kamwe umwanya uheze bari benshi mugabo no mwanya bagabanutse ndibaze yuko baza baraza kukebuke ko ku Musaga musanze muzi n'uko ari komine santatekanye mu kino gihe etumva yuko amakuru adushikira yuko bamwe babazibigwa canke abandi batega ubwoba abandi nabo bafise ubwoba muri bo
hariho amabiro de vote ubona urabona nk'imbere yacu ko hariho abantu bagitangura gukora hari abataratangura gukora muri aba bari muri biro by'amatora ni kubereke bataratangura gukora
ibiro bikebike bitari batangura gukora yavuye ku mpamvu yuko abakozi bacu bategerewe n'ijoro batewe ubwoba baca baraza kamwe batevye mugabo twibaza yuko mwanya mutoya aba yamabiro make atabwa ashobora gutangura neza agiye atangura mu mwanya mutoni
none mubona umutekano wo urakwiye mubona mwe byumuratekanye mwe muri kumurakora nga
cy'umutekano aya masantre twashobye kugira arateka abasirikare bariho igipolisi kiriho aya masantre abiri twateguye kumusaga umutekano urakwiye.